ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'12. Maze nko muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mu ishengero ngo abagirire nabi, yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata na Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe, amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane, agira ngo azomushikirize abantu Pasika iheze. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. Ku munsi Herode bwacamo washikiriza, muri iryo joro Petero yari asinziriye ari hagati y'abasoda 2 aboheshejwe iminyororo 2 abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande umucubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu aramukangura ati,
"Juka n'ingoga."
Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika aramubarira ati,
"Kenyera wambare ibirato byawe."
Abigenza atyo kandi aramubarira ati,
"Izingire ku mutamana wawe unkurikire."
Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenye ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramye ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugajwe umwango w'icuma ije mu gisagara, urabiyugururira ubwawo. Barenga irembo baca mu nzira imwe, uwo mwanya umumarayika aca musiga hano. Akenge kagarutse, Petero aribwira ati,
"Noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode ngo n'iby'ubwoko bw'Abayuda bwari buroreye byose."
Amaze kuvyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana ariwe Mariko, aho benshi bari bakoraniye bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo, umukobwa w'umushumba yitwa Rode aja kumvira. Amenye ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, arirukanga arinjira ababarira yuko Petero ahagaze ku irembo. Baramwishura bati,
"Urasara."
Na bavuga ashimitse ko ari iby'ukuri bati,
"N'umumarayika wiwe."
Ariko Petero ashishikara gukomanga, uguriye baramubona barumirwa. Araba mama abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero, arababwira ati,
"Ibyo mubibarire Yakobo n'abavukanyi bandi."
Arahava aja ahandi. Ijoro rikeye havyuka imivurungano itari mike mu basoda, kuko bazazaniwe ukuntu Petero yabaye. Herode amuronde yamubuze, acunaguza abateramyi avuga ko babajana kubica. Maze ava i Yudaya amanuka i Kayisariya agumayo. Maze ashamirana n'abo muri Tiro n'i Sidoni, nabo bahuza inama bamujako, bahongera Burasito umukuru w'abasasira umwami, basaba impore kuko igihugu cabo casuma mu gihugu c'uwo mwami. Nuko ku munsi washinzwe, Herode yambara impuzu z'ubwami abyagira ku ntebe y'icubahiro abacurira amajambo. Abantu barasemera bati, uwo mwanya umumarayika w'umwami Imana aramukubita kuko adahaye Imana rurema icubahiro, aturika inyara acikana. Ariko ijambo ry'Imana riragwira riramenyekana, kandi Barunaba na Sawuli bava i Yerusalemu basubira inyuma bashikirije ibyagabuwe, bajana Yohana ariwe Mariko.